Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Sangwe kaze nshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe murano makuru yo kuri uyu munsi wa kabiri genekerezo ya 12 mukakara umwaka wa 2022 ayo twabateguriye ahagaze kuri zingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu yarakwiye guhaguruka agatuza bo bose basahura igihugu aho kuguma akoresha gusa amajambo y'ukuryosharyosha abanyagihugu, bishikirizwa na Dieudonné Bashirashize ari mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike. Ni nyuma yaho umukuru w'igihugu asavye imbere y'abanyengozi ko hoba itohoza kw'inyuruzwa ry'amafaranga ya leta muri komine Kiremba. Mukanya muravyumva murano makuru. Ikibazo cha leta nacho gitanga uburenganzira bwo kubandanya amashuri muri kaminuza catanguye kuri uyu wa kabiri mu gihugu cyose. Abanyeshuri barenga 54,000 nibo bacitabiriye. Nayo abavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Minago mu ntara ya Rumonge bagiriza umuyobozi w'iryo shure kuba afise uruhara mu kunyuruza amafaranga yatanzwe n'abanyeshuri kugira aranguye imigambi itandukanye, imigambi yashikirijwe n'umuyobozi w'iryo shure ariko ntishigwe mu ngiro. Aya n'ayandi ni mukanya kaza.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaha ikaze. Abanyeshuri barenga 54,000 nibo batanguye gukora kuri uyu wa kabiri ikibazo cha leta kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashuri ya kaminuza. Icyo kibazo cakorewe mu bibanza 106 mu gihugu cyose, bishikirizwa na François Havyarimana umushikiranganji w'indero aho yari yishikiye mu ntara ya Makamba gutanguza icese icyo kibazo. Uwo mushikiranganji avuga ko muri rusange icyo kibazo catanguye neza mu gihugu cyose kiretse udukosa dutoya twibonekeje. Umviriza.
Muri rusange ikibazo cagenze neza cyane gose, batanguriye ku masaha henshi isaha 2 n'igice ikibazo cari camaze gutangura. Rero mu ncamake kibazo cyakozwe n'abanyeshuri bangana n'ibihumbi 54 450 muri abo harimwo ababa igihumbi bari bagarutse kugikora kandi kubera mu myaka iheze bari bayobewe. Kambere nagomba nibutse yuko ubu itegeko rihari yemeza yuko umuntu ashobora kugaruka gukora ikibazo inshuro zose yipfuza. Rero icyo kibazo mu ncamake novuga yuko kiriko kiragenda neza, kiriko gikorerwa mu bibanza bingana 106 mu gihugu cyose. Hanyuma novuga ko habaye akagorane gatoyi ariko kaciye gatorerwa umuti, naho mu kibazo cyo mu gisata bita generira twasanze ata kibazo novuga gikwiye kiriko, kuko ikibazo cyabwiza kuja ku rupapuro imbere n'inyuma ariko tuca dusanga imbere n'inyuma hariko ibibazo bimwe. Twaciye kuraba mu zindi mpapuro zari zaje tuca dusanga hariho urupapuro rumwe bimeze neza. Rero twaciye turugwiza bica bituma abanyeshuri baronka ikibazo atangorane. Ivyo rero vyabaye mu ntara ya Kirundo, vyabaye kandi no mu ntara ya Gitega aho bariko barakora ico kibazo. Nagira kandi ndababwire yuko uno mwaka hari kindi ciyongereye ko ugeranije n'ingene vyahora bikogwa, kuko kara abanyeshuri bahejeje iki kibazo hageze ko baja muri kaminuza baca bamanuka ibujumbura gutora ibisata abazokwigamo muri kaminuza. Ariko no mwaka twahisemo yuko muri iki gihe nyene bariko barakora examen d'etat baca batora ibisata bazuza kwiga muri kaminuza y'u Burundi no muri NS, kugira ngo tubafunyirize urugendo ntibazokwirirwe baramanuka ibujumbura bagiye gutora ivyo bisata.
Mu gisata c'indero kandi imyidogo ni myinshi ku bavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Minago Ecofo Minago iri mu ntara ya Rumonge. Abo bavyeyi bagasaba gukomorerwa amafaranga yatanzwe n'abanyeshuri kugira arangure imigambi itandukanye yari yasabwe n'umuyobozi w'iryo shure ariko ntishigwe mu ngiro. Abo bavyeyi bagiriza umuyobozi kuba yaragize uruhara mu kuyanyuruza. Ido nido na Pierre Gahungu.
Rafael Sabimana, umuyobozi w'ishure shingiro rya Minago,
akaba yagirizwa n'abavyeyi barereye kuri iryo shure kunyuruza amafaranga yatangishijwe mu biringo bigera kuri bitatu. Amakuru duhabwa n'abavyeyi akavuga ko uwo muyobozi yishingiye komite y'abavyeyi aho uyirongoye ari umwigisha wo kuri iryo shure, ivyo bikaba biri kubiri n'amategeko. Iyo komite akaba ariyo imworohereza mu gukora ubwo bunyonyezi.
Niko hagikozwe uyu mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uduhejeje turangije, aho mu bice bitatu hagiye haratangwa amafaranga naho nyine yashinzwe kugira ngo babe umuyobozi naho kagukiyo baronke yo birira. Muri icyo gihe mu gice cya mbere umwana wese yatanga igihumbi n'amajana abiri mu mafaranga yiswe ngo nayo kugura imashine ordinateur, hanyuma rero ntibaheza ngo bayigure. Igice cya kabiri umwana yatanga amafaranga igihumbi ngo nayo kugura konteri y'amatara, ariko naho nyine yo konteri twararindiriye amaso yaheze mu nzira. Mu gice cya gatatu cy'uyu mwaka umwana yatanga igihumbi n'amajana atatu bayita ngo nayo kugura ngo icuma gisohora egome ibyanditswe impimbimande ko babitubariye, ariko n'icyo gihe twararindiriye byose nta na kimwe cyakozwe. Uyu mwaka murumva ko dutanze ibihumbi bitatu n'amajana atanu ku mwana umwe ku ishuri rirenza abana igihumbi. Murumva ko hari imiliyoni zitatu n'amajana atanu tutabona irengero ryazo.
Abo bavyeyi bagasaba ko ababijejwe mu bugenduzi bw'amashuri bobasabira ayo mafaranga agasubizwa.
Twashaka rero tubasabe mudukomoreze amafaranga yatanzwe mu biringo bishika kuri bitatu nyamukuru mu mwaka w'ishure ushira ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Muri DCR Rumonge harabaye umugambi wo gushyira ibyuma bikingira inkuba ku mashure, hanyuma aho umunyeshuri wese yatanga amafaranga angana igihumbi n'amajana atanu. Icyo gihe kuri iryo shure twebwe ababyeyi twarayatanze ku yandi mashuri hegereye tukabona ko ibyo vyuma vyashizweho, ariko twebwe twararindiriye amaso yaheze mu nzira. Twashaka tubasabe rero twaratabaje mu buyobozi bujejwe amashuri muri komine, ariko vyaranse ko ico cuma cotangwa. Aho ni mu gihe ico gihe kuri iryo shure twari dufise abana bagera barenga igihumbi. Murumva igihumbi n'atanu gitanzwe ku munyeshure ugwije n'abana igihumbi, murumva yuko uyo muyobozi yatubiriye amafaranga menshi. Ugira kabiri ni ibikorwa uyu muyobozi yazanye afatikanije n'uyo mugwi wiwe ako kagwi kiwe mu mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda, aho yazanye umugambi wo gushiraho uruzitiro rukingira gukingira iyo shure kugira ngo abana ntibagongwe. Ariko ivyakozwe ntivyari bihuye n'amafaranga yatogejwe, kuko nk'amafaranga ya amatafari ntiyaba yakigurwa kuko yaca yatangwa n'intwaro mu matafari yafyatuwe n'abanyeshuri mu kiruhuko be n'abanyagihugu baho. Twashaka dusabe rero murabe na mugoruzitiro ruhari ko ruhuye n'amafaranga yari yateguwe hamwe n'imiryango yari yashizweho mu gihe yakuwe ku mawese agashirwa kuri urwo ruzitiro nk'uko yaba ari porotaye. Mugabo kandi mu nyuma iyo miryango yakuwe ku mawese iragurishwa ku miryango y'ibyuma kuri urwo ruzitiro bashiraho ibyuma bikozwe byari bikozwe bigizwe mu ntebe, amaguru y'intebe aba ariyo bagoroza barasudiza bashiraho.
Uruganda rwa radiyo Inzamba agateka kawe twarundiye umuyobozi wa Ecofominago Rafael Nsabimana kugira duhe umuco kuri iyo myidogo y'abavyeyi barereye kuri iryo shure turamukena.
Pia Gahungu arakoze amajambo umukuru w'igihugu avuga ntaheze ngo ajane n'ingiro nta kamaro afise, bivugwa n'umushingwamanza Dieudonne Bashayishize ari mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike. Ni nyuma yaho mundwi iheze umukuru w'igihugu yasavye imbere y'abanyengozi ko hoba itohoza kw'inyuruzwa ry'amafaranga ya leta muri komine Kiremba y'iyo ntara, anasaba ko binakenewe mu santeri avyagirizwa yobogozwa. Kugajwe Dieudonne Bashayishize umukuru w'igihugu yarakwiye ahubwo guhaguruka agatuza abo bose basahura igihugu aho kuguma akoresha gusa amajambo yo kuryosharyosha abanyagihugu. Tumwumvirize Maître Dieudonne Bashayishize.
Abaho hambere barayamaze ngo umwera uva ibukuru ugakwira igihugu cyose. Muribuka ko Perezida Ndayishimiye agishikira ubutegetsi yari yavuze ko agiye guhagurukira ibiturire ikoreshwa nabi ry'amafaranga ya leta, akavuga ko azokwitanga kw'akarorero abantu bose bazoba bari muri leta n'abandi bakomakomeye bakavuga ubutunzi bafise ku buryo basohotse mu mabanga bazoraba ivyo bafise. Ntibwakeye na kabiri yaciye avuga yuko ngo ibintu by'umuntu ari vyinshi atawo biharura ngo abiheze. ni nkuko yaravuze ati bimwe byo kugwanya gukoresha nabo amatungo ya leta ndabihevye muraguma musahura uko mwahora biratangaje rero yuko ababazwa nikoreshwa nabi by'ubutunzi bwa leta aja kurondera wa mustanteri hari yabanyarucari hari amadosiye ahambaye atashoboye gutorera umuti nta murundi atibuka ariko aravuga ibyo kumpanda barundi bose byari byabanejereje avuga ko hari miliyaridi 50 na zinagira garure aratanga n'ikiringo c'indwi zitatu ni naba ntihenze ariko izo ndwi zitatu ziheze nta na kimwe cakozwe abari bamye bakora muri ibyo bikogwa bari bazwi bose bagumye baronka ubushimwa ahubwo barashimirwa biragoye rero yuko ku ruhande rumwe ibikogwa byerekana yuko kudahana ibyaha by'ubunyonyezi byiganje ku rundi ruhande umuntu akavuga umengo akeneye kubigwanya koko muri ico gihe haba hari ibintu byinshi bishoboka kumbura umukuru w'igihugu bakeneye kubigwanya akarengegwa akasigara afise ingufu zo kwidoga nk'uko abandi banyagihugu bose bidoga ataraho naho ashobora kuba ari umukino wa politiki wo gusinziriza abantu
Maître Dieudonné bashireshize aribaza kandi nimba umukuru w'igihugu afise koko ugushaka kwa politiki mu gutuza bakaboko ati ntawo vyizera
umukuru w'igihugu mu gutwara yishimikiza inzego zitandukanye zifise n'ububasha butandukanye mu gihe havugwa ubunyonyezi nkabe nubwaho amatungo ya leta gurishwa hariho inzego zibanza zikagira amaraporo nk'ibyo bita za inspection générale de l'état bakagenda bakerekana neza ingene vyagenze mu nyuma umushikiranganje w'ubutungane ashobora no gutegeka umushikiriza manza afise ububasha bwo gukorera muri ako gace kugenda gukora ayo matohoza uwo muntu yakoze bene ubwo busuma bwo kudandaza no kunyereza amatungo ya leta agahanwa abanyagihugu bakabona yuko yahanywe n'ubutungane bwigenga atawa mu general acavuga ati rekuruyu atagutera ubwoba ahubwo umuntu ariko aratabaza rero ahaguhuma amaso abarundi no kubasiga inkore ku maso mukuru w'igihugu yarakwiye gukoresha inzego z'igihugu ziriho zibijejwe ukudahana kukaranduranwa n'imizi atakugenda kumva kadosiye kamwe hariya kandi hariya umuntu ahenda abantu ngo hari ibintu biriko birakogwa nabwo ubwo bunyonyezi busasigwa indava n'intwaro n'amategeko yarahari yarakwiye kugira ngo be nibyo byaha bihanwe n'inzego zibijejwe kumbura umukuru w'igihugu azohace avuga ati muri iyi ntara hariho abantu naba bakoze ibi byaha ubutungane bwaragize amatohoza rusanga byarabaye kandi n'abazosubira bazohanwa ibyo biba bibereye gusumba kumera nk'utangurira enquete kuri stade hanyuma ugasanga n'uwo muntu arakuwe gusa ahubwo ntakurikiranywe nk'uko bitegekanywa n'amategeko nka bijya byabaye mu rumonge n'ibintu byo guhenda abantu gusumba intumbero koko yo guhindura kuko umukuru w'igihugu afise ububasha buhambaye akeneye guhindura ibintu byo bihindura
inzamba
amakuru arabandanya kuri radio inzamba agateka kawe uruje n'uruza gwasubiye uko gwahora inyuma y'iyugurugwa y'ibarabara rumonge bujumbura yari rimaze indwi zitatu ridahita abarikoresha muri rusange bakaba bashima kuko ibicuruzwa bigiye gusubira kubashikira ku mafaranga make ido nido na Valerie Mucho
amamodokari manini manini apakurura ibidandazwa bivuye mu gisagara cha Bujumbura canke mu zindi ntara yaca mu ibarabara ry'igihugu numero zitatu yasubiye kwibonekeza cane kuva mu gitondo c'ukuri wa kabiri mu gisagara cha Rumonge aho ni nyuma y'indwi zitatu zirenga gato iryo barabara ritarengana ibidandazwa byariko birapakurugwa kuva mu gitondo c'ukuri wa kabiri mu Rumonge ibija mu gisagara cha Bujumbura navyo bipakigwa igiciro cyo kuyunguruza cagabanutse gisubira ku bihumbi indwi aho ni mu gihe gushika i Bujumbura canke kuvayo hahora hagendwa ku bihumbi 11 abava i Bujumbura gushika ahitwa mu Kabonambo mu Rutunga hirya gato ya Gitaza bariha ibihumbi 4 bavuga ko baca bariha ibindi bihumbi 2 byo kujabuka baca mu kiyaga ca Tanganyika gucyo bagashigira ikindi gice cibarabara abadaciye mu kiyaga baca bagira urugendo rurerure n'amaguru bagatambuka amasaha ashika kuri 2 ibinyobwa vya Brarudi vyari vyaradugijwe cane giciro muri izindwi zitatu ntibiratangura gushikanwa na Brarudi mu Rumonge Amsterdam ndende yari sigaye igugwa hagati y'ibihumbi 2 na 500 n'ibihumbi bitatu aho ibonetse mu gihe igiciro cyayo ari igihumbi n'amajana umunani mu bihe bisanzwe. Ikieri nacho cagugwa ibihumbi bibiri mu gihe igiciro cyari igihumbi n'amajana atanu. Abanyagihugu bizeye ko bica bigabanuka igiciro, ariko ababidandaza bo bakavuga ko muri izindwi zitatu bahora bibako mu kubikura mu ntara za Makamba na Bururi. Ibitoro navyo nyene vyari mu bimaze iminsi bitaboneka mu Rumonge. Abafise ivyuma baja kubirondera mu gisagara ca Bujumbura canke mu ntara ya Bururi. Amakuru ava mu Rumonge akaba avuga ko amakamyo yatanguye gushikana ivyo bitoro mu Rumonge. Abanyagihugu baho mu Rumonge eka nabi Bujumbura bahora bakoresha cyane iryo barabara bariruhutsa, bizeye ko abajejwe intwaro bagiye gufasha mu iyubahirizwa ry'ibiciro. Bakaba banasaba ariko ko impanuka mwene iyo ibaye leta yogerageza gushyiramo ingufu mu gutora umuti byihuta.
Valeri Muco, tumukengurukire imyidogo ni nyinshi ku baguzi bo mu ntara ya Muyinga bihereza ibinyobwa bikogwa n'ishyirahamwe Brarudi hamwe n'abakoresha isukari. Iyo myidogo ituruka ku iduzwa ry'ibiciro by'ivyo bidandazwa ku rugero rwo hejuru nk'uko amakuru dukura aho Muyinga vyemeza. Ido nido na Trifine Kaniwabo.
Iryo duzwa ry'ibiciro by'inzoga zihingurwa n'ishyirahamwe Brarudi ryatanguye kugaragara cyane mu ntango z'ukwezi kwa Rusama uno mwaka. Icupa ry'ikiyeri cya santilitiro 72 ryategerezwa kugugwa amafaranga 16,600 mu bunywero bubayabaye rigeze uno munsi ku mafaranga ari hagati y'16,800 n'ibihumbi bibiri. Nayo icupa rya musteri santilitiro 65 ryahora rigugwa amafaranga 2,000 uno munsi rikaba rigeze ku mafaranga 2,500 mu bunywero buto buto nk'uko abaguzi baganiriye na radio Inzamba bavyemeza. Ku bijanye n'ibiciro by'isukari, abaguzi bavuga ko bajorewe kuko kiretse ku isukari itaboneka ibonetse igurishwa ikiro amahera ari hagati y'6,000 n'7,000 nk'uko isoko ryacu ribandanya rivyemeza. Aya makuru amenyesha ko ari umubabaro ku baguzi kuko batagira uwo bitura kugira ngo ntibabandanye bibwa. Bakamenyesha ko bitangaje kubona abajejwe intwaro mu ntara, abarongoye igipolisi cyangwa iperereza, izo nzego zose ataco zivuga kuri ico kibazo c'iduzwa ry'ibiciro. Ibiteye ubwoba cyane muri ugo rudandazwa rw'isukari ngo nubwo badandaza bayikura mu kigega c'ishyirahamwe Sosumo kiri mu ntara ya Ngozi, ngo bapfa kuyishikana mu ntara ya Muyinga bagaca baranguza ku mufuka amafaranga 200,000. Abadandaza ngo harimo abahitamwo kuyitwara mu mihani wabo. Abaguzi bakibaza ibibazo byinshi ku barongoye intwaro mu ntara hamwe n'abarongoye inzego z'umutekano bitewe n'inyifato baranga ku bijanye n'iryo duzwa ry'ibiciro ridakurikije amategeko. Abaguzi bagasaba abarongoye inzego kuva mu gacerere bakubahiriza agateka k'abaguzi mbere n'ak'imiryango. Kuri umwiheburo w'abaguzi mu ntara ya Muyinga, uruganda rwa radio Inzamba ntituraronka kuri telefone. Jean Claude barutwa nayo buramatari w'intara ya Muyinga ugira atanga umuco.
Trifine Kaniwabo, dukubitire mu ntara ya Makamba, naho abanyagihugu bo muri komine Mabanda baridoga ko muri iyo komine hakugwa urudandazwa rw'amagenda ruhagarariwe n'abajejwe intwaro n'igipolisi. Ugo rudandazwa hanini n'ugw'inzoga za Brarudi zijabukanwa mu gihugu cha Tanzania. Isukari nayo irakenye cyane kuko itangwa ku kimenyane cyo kimwe n'urudandazwa rw'isima. Inkuru twateguriwe na Edi Claude nini nahazwe.
Abanyagihugu bo mu Mabanda bagize umusitanteri w'iyo komine Jean Berrier Hatungimana ko yorohereza abakora urudandazwa rwa magendu w'inyobwa bya Brarudi bishogwa mu gihugu cya Tanzania, bituma ivyo binyobwa bica bikena cyane muri iyo komine. Uwo mutegetsi kandi aragirizwa kwivanga mu rudandazwa rw'isukari n'isima.
Ibibazo biri ngaho mu Mabanda ni byinshi. Ikibazo cerekeye ibinyobwa bya Brarudi hanini amakosa afise na minisitanteri yamaze kwivanga mu bidandazwa byose. Isukari, ibinyobwa bya Brarudi, isima, ibyo byose ntibagomba kubyigarurira. Aho bigaca bituma ba bantu bahora babidandaza bose ubu barazinze amaboko. Ikiyongera ko biteye n'ubwoba n'agahinda ni ukubwene n'iyo zibonetse ahangaha mu Mabanda zose ngira ngo ibice 75% ngira ngo 90% irangurure Tanzania.
Abanyagihugu bavuga kandi ko uwo mutegetsi ivyo abikora acuditse n'urongoye igipolisi muri komine Mabanda azwi ku izina rya Commissaire Jean Bosco.
Undi muntu afise uruhara runini mu igurishwa ry'ibinyobwa bya Brarudi muri Tanzania ni ujejwe igipolisi, kuko aho zica hari igipolisi mugabo ntibigera babazaba ati inzoga ziroye hehe bakareka iby'iwacu bikagenda igitangaje nuko uwironkeye ibiro bibiri canke bitatu by'ibigori aritana mu Burundi jori polisi nyine kiramwiruka ko ibidasha ko nonivuga nzena birasiga ubwenge
hadi uyu nzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone musitanteri wa komine Mabanda Jean Bertrand Hatungimana co kimwe na komiseri w'igipolisi muri komine Mabanda komiseri Jean Bosco ngo bagire icyo bashikirije ku byabagirizwa n'abanyagihugu bo muri iyo komine.
Nino kuri iyo myidogo y'abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba duceye dusozera kwa no makuru twabateguriye shimire mwebwe mwese mwaduteze yombi bagenzi banje bayatorokanije sinogenda ntabashimiye Jusine Kaze mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye naho ubutaha.